Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatandatu n'igenekerezo rya 2020 nyakanga n'umwaka wa 2025 tuti namwe bagenzi mwashimiye ukurikira radio Nzamba hagati ya kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye n'irya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingo nkuru zikurikira General de Brigade Emmanuel Ndayiziga ndiwe yemejwe inama nkenguzamateka ngo abe icyegera cy'umukuru w'igipolisi cy'u Burundi akaba yahora arongoye iperereza mu gihugu hagati aho azwi cyane mu mabi menshi yakoreye abanyagihugu ari muri ayo mabanga abanyagihugu bo ku mutumba rumvaga muri zone Rukecu barabajwe n'ingendo zo kudahana zabarongoye ibitumba ni mu gihe umukuru w'abahuza kuri uyu mutumba aheruka gufata ku nguvu umukenyezi w'abandi ntahanwe ishyirahamwe ry'urwaruka jena biriyamiriza iyo nyifato y'uyu muhuza yataye ubuntu yategerezwa kuba akarorero abakoze ikibazo cyo kurondera akazi ko kwigisha mu ntara ya Buhumuza Ishavu Riraniga bavuga ko ikibazo cyakozwe carimo amanyanga menshi n'ubusuma cyane cyane ku bari mu mugambwe uri ku butegetsi ngo hari n'abakoze ikibazo kabiri inyuma y'ikosorwa impapuro za mbere bakoreye ko bazikuramo aya n'ayandi mu kanya sanikanya
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kuramutsa nungira ndabaha n'ikazi muri ano makuru General de Brigade Emmanuel Ndayiziga yahora arongoye iperereza mu gihugu hagati yaranzwe n'amabi menshi yakoreye abanyagihugu ari muri ayo mabanga niwe yemejwe n'inama nkenguzamateka ngo wabicegera cy'umukuru w'igipolisi cy'u Burundi bimwe mu byaranze uyu mutegetsi twibaze mugenzi wacu Pacifique Gishima
uwe Emmanuel Ndayiziga yemejwe n'inama nkenguzamateka ibisabwe n'umukuru w'igihugu kugira ngo abicegera cy'umukuru w'igipolisi cy'u Burundi yari amaze imyaka itari mike mu rwego rw'iperereza ry'u Burundi kuva president ayishimiye agiriye ku butegetsi akaba yamugize umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'iperereza General de Brigade Emmanuel Ndayiziga numwe mu baranzwe n'ubukozi bw'ikibi utagira izina ku ntwaro y'umugambwe CNDD-FDD aho twovuga nko kwica kunyuruza abantu bakabugwa irengero kuboreza igufa abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ayandi mabatandukanye amasoko yacu atumenyesha ko ari nkaho yari igisho ridasanzwe ry'umutambukanyo w'umukuru w'igihugu mu rwego rw'iperereza twabamenyesha ko Ndayiziga atagera umutwe nabo bagendanye kuko yashoboye guta mu mvuto aregiye mu bunyoni ndetse akabagiye yashoboye gusika mu ibohero Perte Gahungu yari yasubiriye muri uwo mwanya yari arimwo kuva mu mugambwe se NDFDD ugiye ku butegetsi umukuru w'igipolisi ava mu bapolisi cyangwa abacandarume ba kera nayo icyegera ciwe kikava mu bahoze bagwana muri se NDFDD twobibutsa ko imbere y'uko aja gukora mu iperereza ry'u Burundi yabanje gutwara amakamba adasanzwe y'igipolisi nka PCR na Police Antimete bamwe n'abandi bakibaza niba koko Emmanuel Ndayiziga uravye amabi yamuranze ariwe yarakwiye kuja muri ico kibanza canke ko yobagiye kubandaniriza ubwo bibisha mu burongozi bw'igipolisi cy'u Burundi ihibambewe intwaro y'umugambwe CNDFDD hakugira ngo ihane inkozi z'ikibi yamye yimakaza umuco wo kuzishyira mu byicaro bitazikwiye
urakoze Pacifique Nkishimana abanyagihugu ku mutumba rumbaga zone Rukecu muri komine Ngozi banegura ingendo z'abakuru b'imitumba zo kudahana bakurikije amategeko ni mu gihe umukuru w'abahuza aheruka gufata ku nguvu umugore w'abandi ntahanwe n'amategeko akaba yidegembya n'umukuru wa sentare y'intango akaba atangingo arafata n'inkurere muzima
nk'uko makuru avangaho ku mutumba wa Rumbaga abimenyesha uyu mugore yafashwe ku nguvu n'umukuru w'abahuza amaze kumwitwarira ngo yaremeye icyaha abakuru b'imitumba bamucamande amafaranga ibihumbi mirongo itanu araheza arayatanga bigarukiraho nyuma yaho abahuza bakoranije inama baraheza bandika ikete rije ku mukuru wa sentare y'intango kugeza ubu akaba atangingo arafata
umukuru w'abahuza mu Rumbaga yageza ko yarafashe umugore w'undi mugabo ku nguvu haje iminsi ibiri iyo mugore yahavuye amushengeza hanyuma abatware harimo umukuru w'umutumba witwa Minani Severino asa n'uko yarangisa ikiringo n'ubundi yitwa ko yatowe Nezega Izahaki n'ubundi yitwa Nsabimana Siriyaki aba bose ndababwira n'abatowe bamushyira mu katabesha arabyemera ko yamufashe ku nguvu baca bamukira ibihumbi mirongo itanu kandi uyu mukuru w'abahuza yaremeye arabitanga arasaba ikigongo aremera ko n'ibyo byabaye mu nyuma abahuza baciye bagira inama muri iyo nama bagize baratumiyemwo umukuru w'umutumba umwe muri aba batatu bitwa abakuru b'umutumba umwe uyu munsi bahabuye bandikira iketi umukuru wa sentare y'intango ya Busiga kuko ni basanzwe batwara urwego rw'abahuza uwitwa Simeo n'uwundi mudamu yitwa Getruda nibo bacwaye iryo kete ryanditswe n'abahuza gushika ubu rero turacyarindiriye umukuru wa sentare y'intango ya Busiga ingingo azahafata
abo banyagihugu ngo iyo ngendo yo kudahana hakurikije amategeko ntibatangaza ngo kuko aba batigeze batogwa n'abanyagihugu kubera ingeso zabo zidashemeye
twebwe nk'abanyagihugu ntibidutangaza kuko abo bantu mu gutogwa ntibigeze batogwa kubera ubushinga ntahe cyangwa ubuntu cyangwa urupfasoni bafise batowe kubera ibyo baba batanze by'igiturire
mu ruganda rwa radio inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone umukuru wa sentare y'intango yahi Busiga kugira ngo agire icyo ashikirije n'ingingo ngo bigiye gufatwa turamukena
murakoze Jene Muzinga ishirahamwe ry'ugwaruka gishinze kurwanya ikibi n'akarenganyo biciye mu bwitonzi ajena iriyamiriza ingendo iteye isoni y'uwo muhuza wo ku mutumba iryo shirahamwe risigura ko abahuza bo ku mutumba bari bakwiye kurangwa n'ubuntu ubutungane no gutanga akaruru keza muri rusangi kugira ngo abanyagihugu babitura bashobore kububaha no kubumviriza iryo shyirahamwe rivuga ko hari hakwiye inama rukokoma yo kwiga neza ishyirwaho ry'urwo rwego rw'abahuza bo bitumba dutega amatwi Jean Nduwimana ari mu ishyirahamwe ajena
mu ishyirahamwe ajena turatangazwa ni nyifato igayitse irangwa mu bagize ugwego rw'abahuza mu mihingo imwe imwe y'igihugu ubisanzwe ubwo gwego rw'abahuza yabaye politike idateguwe neza na gatoya kuvyukuri gushyiraho abantu bahuza abandi mu matati ni byiza cyane ariko kuko twaba tubivuga politike ya leta y'ubu kuvyukuri ni politike teye agahinda kuko bariyumvira ibintu bagaca babigira ubwo nyene batabanje kuvyiga ata ico bita planification bagize ubu uwoja kuraba abo bitwa bahuza ubumenyi bafise ubuntu n'urupfasoni bafise kugira ngo bashobore guhuza abatasi bashobore guhuza abandi usanga ari arakajoretse ntibyumvikana ngene abantu bo nyene aribo batatu aribo basambura ingo z'abubatse buja guhuza bubatse nk'uwo mukuru w'abahuza wumva yoja guhuza nk'umugabo n'umugore n'uwo mugore gute kandi ariwe yagiye kubasambuza murumva yuko ku by'ukuri izo nzego zijyaho ku bishobisho wabashyizeho ahanini imbere twavuga ngo umukuru w'igihugu umenya niwe yiyumviye cyane byoye ibyo by'abahuza mugabo nta plan imwe bigeze bagira barashyizeho agategeko gatoya itegeko rito ridatomoye ku byerekeye iby'abahuza urumva rero mu majambo make urwo rwego rw'abahuza rukwiye gusubirwamo cyane hakaba ico bita resetat general kuvyerekeye ugwego rw'abahuza.
Inzamba
impinduka y'ishimo bakoze ikibazo cyo kurondera akazi ko kwigisha mu ntara ya Burunga. Bavuga ko icyo kibazo carimo amanyanga menshi ku buryo hari n'abahawe n'impapuro zerekana ko babaye abakorera bushake kandi atari byo. Bagasaba ko bakoresheje izo mpapuro bwo kugwa ku ntonde akaronka akazi abikwiye. Ya Jean George Kibogora.
Uko makuru ava muri bamwe mu bakoze ikibazo cyo kurondera akazi ko kwigisha abitumenyesha ngo harabahawe impapuro zerekana ko babaye abakorera bushake ku mashuri kandi atari byo. Ibyo nabyo ngo bikaba byatumye baronka amanota 15 y'intango ay'abandi badafise urwo rupapuro batashobora kuronka. Isoko ryacu ritumenyesha kandi ko hariho n'abandi basubiyemo ibibazo inyuma yo gukosora impapuro za mbere bagasha bazikuramo. Ibyo ngo bikaba byabaye ku banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD David bafise abanywanyi bakomeye mu mugambwe ari nabo babibafashijemo. Ngo ntibyagarukiye ngaho kuko ngo hibonekeje n'amanyanga menshi igihe hari ko harakubwa ikibazo ku ishuri ry'akarere ry'i Makamba, aho ariko akoresha ikibazo atigeze acungira abariko baragikora gushika naho bamwe baje kurondera inyishu ku matelefone akirabira hirya. Ku bijyanye n'abahawe impapuro zerekana ko babaye abakorera bushake, bivugwa ko byibonekeje mu buyobozi bw'indero mu makomine atandukanye ko hariho na bamwe mu bayobozi b'amashuri bemera ko ayo manyanga yabaye mbere bagasaba n'ikigongwe. Aho twavuga nk'umuyobozi w'ishuri rya komine yavyuye muri komine Mugamba ya Kera. Ivyo biruko mu gihe abarongoye indero mu ntara ya Burunga bagabisha abafashwe bose batanze izo mpapuro ku bazohanwa mbere bakanakugwa mu kazi Burundi. Abakoze icyo kibazo basaba ko abakoresheje izo mpapuro z'ubusuma bo kugwa ku rutonde akaronswa akazi ababikwiye.
Urakoze Jean George Kibogora. Mbere gusozera n'amakuru dukurikirane byanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi, mukamushikirizwa na mugenzi wacu Odase Nimbona.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ndabahaye ikaze mwese mukurikirana ibiganiro bya Radio Inzamba agateka kawe. Amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru tuyatangurire kuri SOS Media. Cyanditse ku biciro by'amazu apanzwe byaduze ku rugero rudasanzwe mu gisagara cha Bujumbura. Ibyo byose ngo bigaturuka ku ifaranga ry'u Burundi riguma ritagaciro uko bukeye uko bwije. Kubw'icyo kimenyesha makuru, imiryango ifise amikoro abayabaye hamwe n'abagira ubugeni ngo nibo bababaye gusumba abandi. Kivuga ko kuva mu mwaka w'2022 mu makarite abamwe abantu bifise, kikavuga Kiriri, Rohero na Kabondo, inzu yavuye ku 800,000 ija ku 3,000,000 kuva muri uwo mwaka w'2022. Mu makarite abayabaye nka Kinindo, Mutanga Sud na Nyakabiga, ibiciro byavuye ku mafaranga 400,000 bija ku 1,200,000 by'amafaranga y'amarundi. Amakarite nayo abamwe abantu bato bato nka Kamenge, Ngagara na Kanyosha, inzu yavuye ku 150,000 ija ku 500,000 by'amarundi. Abakozi ba leta babayabaye, imiryango ifise amikoro make bisigaye bibagora kubaho nkuko bibandanya bivugwa na SOS Media. Ico kimenyesha makuru nyene kirabandanya kikavuga kukamo gategwa n'ishirahamwe rifasha imbabare Croix Rouge mu Burundi, bidisaba ko imbibe igihugu cy'u Burundi gihana n'u Rwanda zokuguruka. Mu kubivuga, iryo shirahamwe rifatira kukubura ingene bafasha abantu byo kwihuta mu bijanye n'amagara y'abantu, ingorane z'ubutunzi n'iz'imibano zatewe n'iryo yugarwa ry'imipaka, bikaba ari nabyo bituma iryo shirahamwe ritera akamo leta y'u Burundi kugira ngo ishobore kugurura iyo mipaka. Kubwa Anselme Katiyunguruza, umunyamabanga nshingwabikorwa mu muryango utabara imbabare Croix Rouge mu Burundi, iryo fungwa ry'imipaka rimaze amezi arenga 20 ryatumye ibintu biyangara mu bijanye no gufasha imbabare hagati y'ibyo bihugu. Asaba leta y'u Burundi kugurura imbibe bagashiraho amavuriro ku mbibe ibyo bihugu bihana kugira ngo iryo shirahamwe rishobore gukora akazi karyo rifasha imbabare nizijana mu gihugu kimwe canke kindi mu gihe ari ngombwa uko byifashe muri kino gihe kubwa SOS Media ngo kugira ngo ushobore gufasha imbabare uva mu Burundi uja mu Rwanda abafasha imbabare ngo babanza guca mu gihugu cha Tanzania urugendo rurerure ruruhisha kandi ruteye ubwoba amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru tuyabandanye n'ikimenyesha makuru iwacu canditse ku ngorane zijanye n'indero zibonekeza muri komine Rumonge aho abigisha babakusa TV batigeze baronswa agahembo kabo ibura ry'intebe mu mashuri hamwe n'ibikoresho mfashanyigisho abigisha baguma batakazi baja kukarondera mu bindi bihugu ukutagenzura neza cyane kutitaho imbindero y'abana n'ibindi ibyo bikaba ari bimwe mu byugarije ico gisata c'indero muri yo komine ya Rumonge Beninye nitunze arongoye indero muri komine ya Rumonge aremeza ayo makuru akemeza kandi ko agahembo kabigisha babakusa TV katanzwe ariko abarongoye amashuri amwamwe bakaba baciye bayashira mu mifuko yabo agasaba ababijejwe gukurikiranira hafi ico kibazo ABP Info imbere yo gusozera ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ino ndwi iryo tororokanirizo rivuga ku miriro ya Nyakanga ibangamiye umugambi ewe Burundi urambaye makomine ya Gisagara na Cankuzo aho akaba ari mu ntara ya Buhumuza kubwa Elvis Nduwarugira arongoye ikigo kijejwe gukingira ibidukikije OBPE muri ayo makomine abiri yemeza ko amahektari 42 yamaze gusha aratokombera ku musozi Muhweza muri komine Cankuzo umusozi uzwi cyane witwa Karusha uri ku mutumba Nyamugari muri komine Gisagara nawone urarembejwe n'uwo muriro bivugwa ko umaze gutwara amahegitari menshi y'ibiti n'amashamba akaba rero ari no kuri iyo nkuru tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ino ndwi mwakoze mwese mwayakurikiye nkaba ndabifurije kuroranirwa aho muherereye hose naho utaba kuri radio Inzamba agateka kawe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba.
Urakoze udasi n'imbanye ngaje dusozera no makuru abashimiye mwe mwese mwatsize yombi gashimira na bagenzi anje umwe wese gute ciwe bampacho kwe baturukaniriza mugire amamvu bahuri mbanye mu byanjye na gahwane na weekend.